iri mwumva ni radio ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kaze neza mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Umunsi wa kabiri turaganira ku bibazo, amagara n'ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme muri rusange. Inyuma y'ibirori by'aba Miss bimaze igihe byibonekeza mu ntara zo hagati mu gihugu cy'u Burundi, mu ntara za Ngozi, Kayanza na Gitega, mu ndwi iheze harabaye ibindi birori bya Miss mu ntara ya Muyinga. Muri ivyo birori vyabereye ku munsi wo guhimbaza umwaka mushasha w'2021, ishirahamwe Iwacu Event ryari ryatunganije ibirori vya Miss Muyinga vyitabwemwo abantu batari bake. Yamara bamwe mu bavyitabiriye harimwo n'aba Miss bari mu mahiganwa yavyo bavuga ko habayemwo akarenganyo kubakuwemwo canke batowe gutahukana intsinzi bitari bikwiye, basaba ko muri kazoza ivyo bitosubira kuba kugira abigeme mu gihugu bagirire icizere amahiganwa nkaya. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye abateguye ugo rubanza rwa Miss Muyinga watahukanye agashimwe ka mbere hamwe n'abigeme babiri bamukurikira. Mu bice bitandukanye by'iki kiganiro bose turaganira ku kuntu urubanza rwa Miss Muyinga rwagenze. Duhere ku gice cya mbere cy'ikiganiro aho tuganira na Swala Kaneza yatahukanye umudari wa gatatu uwo bita Dauphine wa kabiri. Inyuma yaho turaganira na Panuela Ingabire yabaye Dauphine wa mbere. Turaganira kandi na Claude Nkeshimana aserukira ishirahamwe Iwacu Event ryateguye iryo higanwa mu ntara ya Muyinga hamwe na Miss Muyinga Umurisa Chanceline. Kaze neza mwese, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Swalha, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze.
Swalha, mbere yuko dutangura ubanze ukatwibwira Swalha ni umwigeme ameze ate, yavukiye he, akurira hehe, muri make Swalha ninde?
Amazina yanjye yose ni Kaneza Swalha, aba ndi umwigeme yo ngaha mu Burundi muri province ya Muyinga, komine Muyinga nyene. Ubu nkaba ndi umunyeshuri kuri kaminuza iherereye Bujumbura.
Cyagutumye uja muri iri higanwa rya Miss mu ntara uvamwo cyari gihe?
Nuko nari nsanzwe ndabikunda.
Muri waramaze kwigamo mbere?
Oya, sinari bwabijemo gusa narabikunda kubibona mu zindi ntara. Avuga ati icoma bikaba iwacu.
Ababyeyi bawe bava mu ntara ya Muyinga?
Yego.
Byagiye biramegenda gute, babatoye gute, umuntu yariyandikisha muri make kugira ngo ushobore kuja muri iryo higanwa?
Ugiyejemo iryo higanwa hari amakriteri yasabwa, uyakwije waragenda ukiyandikisha.
Urubanza muri rusange kuri wewe rwagenze gute?
Yari evenema imeze neza cyane, ni n'urubanza rwitabiriye abantu benshi. Ego, byari byiza cyane.
Uwo tubwira muri make nk'umuntu wakuriye mu ntara ya Muyinga cyangwa yavukiye mu ntara ya Muyinga, intara ya Muyinga ku batayizi, tubwire muri make imeze gute ku batayizi?
Intara ya Muyinga ni intara icambere ifise amakomine indwi ikagira imitumba 230.
Hari ikintu cyaba yisangije intara ya Muyinga ugereranye n'izindi ntara ushobora kuba waramaze kujamo?
Ego, kuko intara ya Muyinga turafise ahantu twimba ubutare mu zindi ntara sindabibonayo.
Tugire none swala ha iwe wo mugambi wari wateguye muri rihiganwa yari mugambi uteye gute umeze gute wari ugamije gukora iki mu gihe ushobora kuba warabaye miss umugambi wari umeze gute
umugambi wanje wari wo guhimiriza ugwaruka gwahejeje amashure ariko rutararonka kazi kwiyungunganya bitse mu makoperative cyangwa mu yandi mashirahamwe yo kwiteza imbere.
None tusubiriye nyene ku rubanza ngene rwagenze ngene mwatowe mu misi wa mbere udofini wa mbere wa kabiri n'abandi bamwe bashaka kuba babinegura abandi bakabishima tubwire kuri wewe muri rusange wabibonye byagenze gute.
Kuri jewe evenema mu bisanzwe gitangura yari evenema imeze neza cyane muga inyuma ya proclamation ko nyine habonetse ubunenge bwinshi byatumye ikintu cy'igifungu kuko evenema mu bisanzwe ibaye no mu kuvuga batore umuminsi baravuga ati umuminsi tutotora tutumutse dufatiye kwa zina twitere izinizi muga mu nyuma nuko haje kuboneka yuko habaye ikintu cy'igifungu bisinze ko ngo hari umuntu yavutse ngo mademoiselle akaba miss atumuha akazi
mwamara bishikirije abagenzi ubwo rubanza ngo mwumve icyo babivuga ko canke mwabireke aho urubanza rurabandanye
ibyo onye avuze kuba bomuha akazi twazumvise umunsi wa evenema ko icyo babikoreye kandi bikaba byashikirijwe n'umwe mu bari bateguye evenema inkuru evenema itaraba twari dufise twadusuye yuko gusa la fiela aza kuba uwa mbere gusa ntitwari tuzi impamvu aza kuba uwa mbere turavuga ati ntitwonabishikiriza deja ata preuve dufise usanga ari amajambo y'abantu yego
none wowe wabyakiriye gute wabyumvise gute kuja mu ihiganwa wumva umenga mu minsi bamaze kumutora wabyumvise wabyakiriye gute
kubera ni ihiganwa ribera abantu bose babona si ibintu bibera mu runyegero naravuga ati bon la fille la niya babikwiye turata kumubwira ati felicitation timugana atababikwiye public iza kuba ibibona iryo kosa ntagiye baza gukora malgré que byabaye nkuko bari babiteguye
nigiki wuhanura abateguye urubanza cyane abariko barategura n'izindi manza cyane cyane nko mu zindi ntara ibintu nk'ibi wubivuga ku iki wuhanura iki
bon jitwa mpandura abantu bategura no ma evenema nuko nimba bavuze ati miss azoba nome kubera zino critere wozikurikiza apana guca bakoresha ibindi bintu bivuye ku mpande bikaba ibintu byo mu mutwe
uretse none uko kuntu bashobora kuba baravuze ko bamwemereye akazi ama critere yari afise ibisabwa kugira abe umumisi mu bandi cyangwa umumisi wa mbere muri bose ugereranyije n'abandi mwari muri kumwe kumbure nawe n'abandi
oya kubwanje ndabihakana kuko premièrement très événement igitangura baratwara abajije ati none biza kugenda gute ni irihe kose umuntu ashobora gukora ikabagiye mu mama note ati kuko twe nka benshi turakunda tuba tuma turavuga ikirundi ugasanga bavuzemo abon au fait et changi ok ibyo ntibiza guhanwa baratubwiye ati ibyo onye nta kosa bitwaye banatubwira ati uri kuratanga projet ntukoguma ufashe micro wig kunze ugira ama movement makenya ashoboka baho mugamo nyuma nuko vyahindukiye kuri twebwe bita kuba ikosa kandi ivyo byose batubwiye nuwo yabaye nome miss yarabikoze mugaka kuri twebwe byitwa kara makosa twakoze kubikora ubitari vyemewe
kuvuga amategeko bari batanze nti yaratomoye nayo baratanze barayerenze ko
yego
birumvikana ko ari ibintu bibabaje ku buryo bamwe bw'ibigenewe mwari mwitabiriye ihiganwa ntibyagenze uko mwari mwifuje cyangwa uko mwari mwiteze bikaba byaraciye intege abatari bake muri mwebwe imigambi yawe wari ufise y'ugufasha abigenewe bagenzi bawe none witeguriye kuzoyibandanya uyikora uyikorera ko
ego nzoyibandanya
urafise abantu wifuza kuzokorana nabo cyangwa wifuza ko bazogushigikira muri iyo migambi yawe
nzokorana n'abigeme bahejeje amashure ariko batararonka akazi ku bitewe n'ivyo bigiye muga n'imisore ntayibagiye muga hakuru tuzokorana cane cane n'abigeme
wakoze cyane swala akajambo ka nyuma
urabona ugiye nino evenema uba ufise opportunite yo kuvuga umuntu umwe canke babiri bakakumva banashaka banarenga ikintu mvuga nuko mu gihe habonetse opportunity ishobora gutuma uvuga ikintu umuntu umwe cyangwa babiri bakakumva frema genda wiyandikishe kuko ni ibintu byiza cyane.
Uhamagarira rero bigeme bagenzi bawe kwitabira amahiganwa nk'aya naho rimwe na rimwe haba harimo utunenge haba harimo amakosa nk'ayo twumvise.
Ego ndabahamagarira cyane.
Swan hatura gushimiye cyane gose.
Namwe murakoze.
Undi mwigeme tugiye kuganira nawe ni Ingabire Panuela. Yatowe kuba Dauphine wa mbere akurikira Miss Muyinga. Nawe nyene aratubwira uko yabonye ibirori vyagenze muri make. Panuela kaze neza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Panuela tubanze tugukeze ku mahiganwa yabaye muri impera zindwi iheze. Nubwo twumva bamwe bashobora kuba bafise ibitari bike bashikiriza kuvyavuye muri ayo mahiganwa, wewe muri rusange tubanje kuvuga uko urubanza rwagenze uko mwagwiteguriye muri rusange urubanza rwagenze gute muri make.
Nakoze cyane kuheza hama muri rusange urubanza rwagenze neza atuka uko rwari rwateguwe niko rwagenze en general rwagenze neza.
None wotubanza ukatubwira umugambi wawe washikirije muri urwo rubanza muri aya mahiganwa, wewe umugambi wawe projet yawe wari washikirije kubatarayimenya kubatayizi yariye
kubatabashe kuyumva cyangwa kuyimenya projet yanjye nayihayizina mwigeme byijuka o projet yari de gufasha aba jeunes surtout les jeunes filles baba jaymanite bamwe batora nk'amamoye kubandanya ma université kwijukira ama activité kwijukira ibikogwa ituma biteza imbere kuko kenshi mu ntara ya Muyinga biboneka yuko gena aba jeune usanga kenshi babaye objectif ama mariage ari forcé obligatoire inda kenshi ntibatwagwe n'ababazitewe basanga ubuzima bwo kubonekara. Rero niyo yari projet yanje nico nari nshaka gukorera ko muri rusange.
None ko bari bafise icivugo c'umwigeme w'iterambere, kuri wewe umwigeme w'iterambere abateye gute abameze gute muri rusange?
Premièrement umwigeme yabateye imbere icambere ari umwigeme w'akaranga, umwigeme afite umuco, umwigeme abafite ubwenge muri we, kandi umwigeme afite ishaka ryo gutera imbere, umwigeme abafite indoto abafite icyo yifuza gushikako. Hanyuma niyo migeme niyo migeme w'iterambere mu bisanzwe.
No mu ntara ya Muyinga none mubona mufise ibikwiye nk'abigeme kugira ngo mushobore gushika kuri iyo ntego iyo mugambi wo kwiteza imbere wihweje mu ntara murimwo, ibyo mwa mukeneye kugira ngo mwiteze imbere nk'abigeme ni nk'ibihe canke ibihari muri aka kanya?
Mu ntara ya Muyinga hari ibintu byinshi byatuma abigeme baho biteza imbere. Nuko kenshi hatariho gufatana mu nda niko novyita kubera umugambi wanjye nashikirije harimo ibintu byakutiye ho kwigisha gushona, gushiraho atelier de couture, ibintu bijanye n'uburimyi, ibintu bijanye na commerce de donc ibintu bihari byatuma biteza imbere ni byinshi. Hariho abajene mutamatwege twebwe twasagiye twitoza agira dutogwe twarabarija bashobora gutwara abandi tukabaserukiza, icyo ni ca mbere. Ikindi naco i Muyinga abantu baho barashoboye isifi uko gusafatana mu nda bakishingiro n'abigeme baho bakajijuka bakaraba imbere bakaviza kure, ibyo byose yabishoboye ntaco bizatera imbere twese.
Ego ni byiza cyane. Rero tugiye ku kuntu urubanza rwagenze, wavuze ko vyagenze neza, ariko kandi nitwo kwirengagiza yuko abantu benshi bafise icyo babivuga ko ukuntu vyagenze umumisi yatowe. Wavyakiriye gute wewe ivyashikijwe n'abatanze amanota abashoboye gushikiriza yuko umumisi yabaye umumisi, wewe wavyakiriye gute?
Je kubwanje kuraho kwanje sinazakiriye neza nta na gato kuko sinzi icyo jiri yaba yarafatiye ko mu gutora, ariko biraboneka neza cyane biranavugwa cyane ko baharagiye mu kintu twavuga ko cyiswe akarenganyo, kuko kugadisa hani tsabona critère baba barafatiye ko bon hari abana benshi je mbona baba barabitoye ntabona urya batoye ko dusebikira icyo yarabarushije rero kugadisa hatwebwe dukeneye kumenya icyo bafatiye ko icyo barabira icyo barabiye kubwira ashoboye kudusumbya twebwe n'abandi bari nyuma y'amategeko
none ubu duha nk'akararo ku bimwe mu byo abandi baba baramurushije atarafise byerekana neza yuko bashobora kuba bari kuja muri ico kibanza yagiyemo
premierement projet we ni tomoye neza antuka ngiyani wagira chance yo kubona projet yiwe uzovyibonera ikindi naco hariyo nk'umuntu jewe twari kumwe ari muri media competition uwo uri ku izina rya Dushime Mariam projet yiwe yari irashe projet yari yumvikana kandi nibyo kutambuka ari yatambutse neza kuri Facebook amalike yagiriwa gatatu ngo bamuhoye ngo ko yaba yaravuze icyongereza andika ati niyoze ko icyari kinohora umuntu rero byaratangaje cyane uretse na twebwe n'abari ailleurs baratangaye cyane bufite muri quatre premiers atoya yaragiyemo antuka uko byari kugenda kose uwo mwana ntibari kumuhora ico ngo niko yavuze angiorke turi muri East Africa ahubwo iyo ni avantage iyo ni atu ntibaza yuko yari kujago niyo mpamvu tubona kumenga bayagiyemo ikintu ni ukwitwa ko ari ubusuma ubya amanyanga niko navyita mu mbabarisi
ako karorero uduhaye ka Dushimwe Mariame twumva yuko yoba yavuze ururimi rw'icongereza kumbura aravuga n'ikirundi mbere yuko anaje no muri iryo higanwa n'izindi ndimi zivugwa mu karere nk'igifaransa n'ikirundi none uyo mu minsi yatowe indimi avuga n'izihe we aravuga nk'izo uyo Dushimwe Mariame avuga kugira ngo twumve niba nawe nyene azize
taji tunaza avuga zose antuka nimba avuga nyinshi ni francais angila vuga aya
ndisegura yuko Dushimwe amurusha indimi
Dushimwe arazi murusha ban Dushimwe ntatari kuba misi ariko baba murire bajya le quatre premier ntiyari kubura ngo vema icyo ni ikintu kiboneka bivugiye ko cyane
hari abavuga yuko bishobora kuba binazwi yuko yari kuba umumisi mbere yuko n'amahiganwa aba ibyonye warabyumvise wibaza yuko ariko byari biri
bon jeze n'azo nigeze numva ariko byanciye mu matwi gato cyane sinanabyitaho biriya bintu nyine baba ariko baravuga even migira itangura ariko nabyo nigeze nitaho ndavuga ati antuka biza kuba biboneka uza gutsinda aza kuba yibonekeza n'abavugwa ko botsinda ariko baravuga ubunye baribonekeza ashobora kuba botsinda antuka sinaza kufira ibintu biza gukunda donc nta byinshi ndabizi ariko byanciye mu matwi gatoya
birumvikana ko bishobora kuba byana na ciye intege bamwe muri mwebwe kumva yuko baba baratoye mu minsi mbere y'uko n'urubanza ruba n'abandi ndaza kugerageza kuvugana n'abandi bari mu mahiganwa twumve uko icyo babivuga ko none ga Ponuela ikimwe mu byo ubona byokorwa kugira ngo amahiganwa nk'aya ntagende gucyo abayarimwo ntibashoboye kwiyumva yuko barenganijwe kuri wewe hoko gwiki muri kazoza kugira icyizere kiboneke mu mahiganwa nk'aya ya Miss abigeme baba bakeneye kwibonekezamwo nk'abantu bafise ubwenge kandi bashaka kubuserura bashaka kwerekana impano zabo kandi bizira yuko amahiganwa aza kugenda neza nk'uko biba byateguwe
icyo nibaza icyo nshaka njyewe ndazi n'abo turi kumwe kuko icyo bifuza ni uko bufata evenement nka zirya nibyo zisanzwe si ukuba ari ukurondera amayera gusa yaha ibi biradekoraje abari nyuma yacu nimba hari undi mwana yariko arabona ko yokwitoza afite ubwenge agacona ibyaha bibaye acacika intege cyane rero icyo nsaba ni uko borondera abantu babizi bazi kubaza bazi nyine bigenzi by'abamisi babizi neza akaba ariyo baza gukota ku buryo ku honi itwara uyimerita kandi apana kuraba ngo bote wiki ukaraba icyo bitwa ubwenge kuraba ko uwo mujenifiye utoye adashobora guserukira abandi au niveau national même international kabiraba neza kubikunda apana gushyira imbere inyungu zabo ku ruhande si byiza bijya anye birashobora gushika hakaba nkakifasha nka action ubwo nyine Uburundi bwose bugaca bubona yuko kuhoni yatwaye ubutayimerita kunyanza ko boraba abantu bashira mu majiri buri jiri bakaraba neza ko baba bikwiriye niko nibaza yego
ego none umugambi wawe wari wateguye kandi kumbure twumvise ari umugambi mwiza cyane ushaka gufasha abigeme bo mu ntara yanyu ubona uzo ubandanye ukorera ko ufise umugambi ukurondera kumbura bazogufasha kukorera ko kuko naho utabura mu minsi uwo mugambi mwiza ukwiye kurangurwa ubibona gute
ego jencom natwe nka premiere de film ntigeza kubandara umugambi wanje ko hajya anye sinari nagiye kurondera kuhoni ya minsi mugabo nyine nari kwitwara n'isaha nari kumva nje ariko yari opportunity wanje kugira ashobore gushika petepe ku marevi y'iwanje ku ndoto zanje re niyo mpamvu ntazokwita kuri ibyo nzokora nzosaba amasponso abazoshima umugambi wanje tuzokorana igihe bampaye kigeze ndabereka ibyo nakoze kandi mbandanye uko mfite proje yo guteza imbere abajene nkanje tungane
proje yo guteza imbere abajene umungana aba bajene nyine kumbure abashobora kuba batakuzi wibwira muri make dusozera kumbure twari kubiherera ko ayikoreka navyo nyene tugende tubishikirije abakumva ingabire Panuela ninde afite imyaka ingahe muri make wo kwibwira abakumva
ingabire Panuela n'umukobwa umurundi kazi yavukiye mu ntara ya Muyinga komini Muyinga umutumba wa Kinyota afite imyaka 19 nkaba ndi umwigeme nkaba niga kuri kaminuza y'ibiyaga binini gisata novuga finance comptabilité hama nkaba ndi umwigeme akunda karanga cyane rwose nkaba mfite indoto yanjye akaba ariyo kuzofasha kuzobona ko hari undi mwigeme nkanje aba ariwo kubera jewe kubera indoto z'iwanje ego
Pamela turagushimiye cyane ko nafashe kano kanya ko kuganira natwe hano ku ishuri ry'America
ndashimiye cyane ndanarifuza umwaka mushasha mwiza ego
nawe urakoze cyane Mumpera z'indwiheze mu ntara ya Muyinga harabaye urubanza rwa Miss Muyinga aho batora umumisi w'umwaka w'2021 muri iryo higanwa haratowe abigeme batatu ba mbere muri iryo higanwa rya Miss Muyinga iryo higanwa ryateguwe n'ishyirahamwe riyobowe na Claude Nkeshimana aserukira ishyirahamwe Iwacu Event turi kumwe kandi na Miss Muyinga Umurisa Chanceline akaba ari we yatahanye umudari w'umwigeme wa mbere muri iryo higanwa ni mu mahiganwa amazi minsi yibonekeza cyane mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zitandukanye nk'uko twabashikirije mu kiganiro giheruka Miss Ngoma mu ntara ya Gitega ubu rero turi kubashikiriza urubanza rwo kuba ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 Miss Muyinga Claude Nkeshimana userukira ishyirahamwe Iwacu Event turagushimiye cyane kukanya ufashe kukuganira n'ijwi rya Amerika kaze mu kiganiro muri isanga
Yego murakoze
nawe Umurisa Chanceline Miss Muyinga Mushasha urahawe ikaze mu kiganiro muri sanga
Yego murakoze
reka tubanze tugukeze kubona waratahukanye iryo zina umudari wa Miss Muyinga
murakoze
turanagaruka kandi kumenya byinshi kuri we kuko ugiye guserukira imwe mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi abakumenye abatarakumenya bamenye Miss Muyinga ninde reka tubanze tuganire na Claude Gato Claude Mushinga na Claude Nkeshimana kubijanye niri higanwa yateguye uru rubanza ibi birori vya mbere bibaye mu ntara ya Muyinga Mushinga na Nkeshimana ikiciyumviro kumbure cyo bacaravuye muri aya mahiganwa tumaze imisi twumva y'amamisi aba mu ntara hagati mu gihugu cy'u Burundi hoba ariho havuye iciyumviro cyo kugira namwe intara yanyu ya Muyinga ironke umumisi
ego murakoze Jewe kugira nanje mvuge tireka evenema tuyikora muyinga nuko nabonye ingozi bayikoze meme n'igitega no mukayanza naje ndicara ndiyumvira ati kuko natwe kuki natwe muyinga tutariko turabikora niho nagiye ndicara ndiyumvira ndategura uwo mugambi ama amaze kuwutegura icyo nakoze nuko naciye negera guverner w'intara yacu ndamusigurira umugambi mbona ko twokora hama aranyemerera amaze kunyemerera niho rena naciye ntangura icyo gikorwa nyezina ndashakisha abigeme bashobora kuja guhiganwa hama rema tukabaronka igikorwa cyakirabandanya nkuko mwabibonye
nuko sasa bivuze igikorwa cy'abamizi kimaze imisi kibonekeza urabivuze ko carabaye mu ntara ya Ngozi Gitega Kayanza icyo gikorwa kimaze imisi kibonekeza twogiha izihe nsiguro canke impamvu n'uburyo koko bwo gushigikira umwigeme w'umurundi kazi canke kumbure amashiramwe nk'ayiwanyu n'uburyo bwo kwinjiza amafaranga kubategura ibyo birori
ego murakoze iki gikorwa dukora cyo kushakisha umwigeme ashobora guserukira abandi mu ntara nkagenda gifata ko ari gikorwa kinini cyane kandi cyiza kubigeme cyanke no ku ntara kuko kubigeme kirabararonka karusho kanini cyane kuko apari yo kumva yuko turose umwigeme abo wa mbere cyanke ashobora guserukira abandi nuko bajya bigeme bose bababaye hamwe turabigisha cyane turabigisha kubijanye n'iterambere tukabigisha kubijanye na patriotisme tukabaha n'amaformasyo cyane ajanye no kugenda bashobora kugira kubijanye na entrepreneuria bisigura baraganya bararonka ikintu naho utabaye uwa mbere uraganya cyane ubunguka kubijanye no kugenda wagiye hamwe n'abandi kugenda ushobora kwiyesprima imbere y'abantu kuko ni gikorwa kinini cyane kandi abigeme turabonkipa cyane mpaka tukabigisha kubijanye n'ibyo nameje kubayagira hama kukijanye n'inyungu yo kuri province biratuma ingenzi zishika aho hantu cyo gikorwa cyateguriwe ingenzi zamara kuza amahoteli arunguka atwara abantu barunguka amaresora akunguka ikavrema usanga buri muntu wese n'uwo hasi yagize icyo yunguka kuko icyo gikorwa cyabaye ahantu rero sinovuga ngo tubitegura kugira ngo twe tuganye uburyo kuko n'uburyo dukoresha buba byinshi cyane tudashobora no kurikipera ahubwo twe tubikora kugira duhimirize n'abigeme babone yuko bashigikiwe kuko hari nka kriteri dukunda gukoresha ya kriteri yo kuvuga ati umwigeme yabyariye muhira ntabamwo navyo nyene bigaruka ku ndero y'Uburundi bugaruka ku ndero y'abigeme kubera umwigeme amaze kuba elimine amaze kuvamwo kuko yabyariye muhira yumva n'uyundi ahubwo avuga ati reka nirinde singo mijyo kosa kugira nanje mu wundi mwaka nzobemwo nzoshobore nanje guhiganwa muri icyo higanwa apari yabujya buryo tubaha urumva navyo nyine nabo nyene bari yumva nishema kuri bo iyo bagiye muri kijya gikogwa kuko ni gikogwa apari y'uburyo tubaha bahavana inyigisho nyinshi ego
birumvikana ko mubategura mukabaganiriza mukabigisha bitari bike kandi baravuze ko muranamenyekanisha intara nk'abatazi intara ya Muyinga nka jewe ntaho nzi ntaho ndagendera n'abarundi benshi kumbure bava muri zinara ntibazi ingene Muyinga iteye n'abanyamahanga hameze gute Muyinga hari bihe bintu twobona dushitseyo ibitegwa byaho n'ibindi byinshi tutazi Muyinga ni nk'ibi
intara ya Muyinga ni intara nziza cyane ihana imbibe n'ibihugu bibiri Tanzania n'u Rwanda intara ya Muyinga ni intara yavuzwemo cyane ko barahinda inzahabu Ntara ya Muyinga ni ntara irimo ibitegwa birimo ibitegwa byinshi mugabo turafite bibiri twovuga yuko birimwa cyane gusumba ibindi turarima ibijanye n'ibigori hamwe n'ibiharage Ntara ya Muyinga ni ntara nziza cyane turose ingenzi turazitembereza ku mupaka wa Tanzania kuko novuga ni wo mupaka uca ku ibintu byinshi byinjira mu gihugu cy'u Burundi Intara ya Muyinga ni intara turose ingenzi turazitembereza muri parke kubera parke ya Ruvubu natwe turayifise ku igice narigeme mu kubatembereza abantu twari abatembereje kuko turakunda kubatembereza les lieux touristiques ziri mu iyo ntara kugira bamenye intara bavukamo.
Ego birumvikana ni byiza cyane, byiza cyane. Kumburetse zoronka kajyo kugukubitira mu ntara ya Muyinga, ndumva ko hameze neza. None turumva ko mwahaye ibizina, mwahaye urubanza rwanyu uyu mwigeme mushasha kuba umwigeme mwiterambere. Ubu tugira muri make icyatumye mutora ico civugo iyo zina.
Ego twashatse gituma twahaye slogan y'umwigeme mwiterambere, twashatse twereke ko abigeme hariho uruhara runini bafise kugira dushike ku iterambere twifuza. Kuko umwigeme w'iki gihe so kwicara mu rugo ngo umugabo arandondera canke ngo ndajya ivyabonetse mu rugo, ahubwo twashatse kubereka yuko nabo kwikura ukura amaboko mu mpunzu bagakora. Kuko nibaguma biteze ngo icyo umugabo azanye ni yahandi usanga umugore canke umufasoni mu rugo rwiwe aguma ari suggestime baguma babona ko acacamaze. Ariko nibakura mu impuzu mu maboko bagakora, igihugu izotera imbere n'umuryango wabo uzotera imbere na famili twese dukoze ntaho tutazoshika aho twifuza hose tuzohashika.
None baba barabafashe mu mugogo kugira ngo mutegurire urubanza, mwoba muriko mukorana na n'abajeje intwaro mu ntara ya Muyinga kugira ngo mutegurire urubanza nk'uru canke n'ishyirahamwe ryanyu ku bwaryo ryigenga ririkorera tegura uru rubanza kuvubu rubanza rwa Miss Muyinga?
Yego, iyi evenema twayiteguye yaraturuhije cyane kuko n'ubwa mbere ibaye mu ntara ya Muyinga. Hari abo twagenda tukegera bakavuga ngo banza mukorino ngo tuzoza mu bindi bikurikira bisigure mu wundi mwaka. Ariko turashimira cyane haraba tudatereka tube hamwe badufashe. Nka turafise ishyirahamwe ino ryitwa Crown Royal risanzwe rihingura ibinyobwa. Twarabaye hamwe baradufasha, hama n'ishyirahamwe ryunguruza abantu ryitwa Volcano ryaradufashe cyane kuko nk'izo ngendo twakoze zose tubatembereza ku mupaka ku ikobero cyanke tubatwara muri parike ya Ruvubu yaho Volcano niho yadufashije byose kubatwara no kubagarura. Ego rero novuga yuko nuboneho nakanya ko kubashimira n'ukuri Imana ibahezagire, kandi kweri twarishimye cyane twaranezerewe.
Tugaruse rero ku kuntu rubanza rwagenze, mwarafashe mwararonsa abo babafasha muri rusange. Urubanza rwagenze gute, abantu bagwitabiriye, abo mwatumiye kugira ngo bateramishe abashitsi byari bimeze gute?
Ego icambere na mbere nobanza gushimira intwaro z'Imuyinga baradufashije cyane barahaza. Burya iyo urose abategetsi baza mu revenema urabona yuko ushigikiwe. Nobanza kubashimira n'ukuri kungene bavuze ati iri joro ryo guteramira umwaka mushasha reka tuje kuba hamwe n'aba bantu kugira tubatere intege. Nobanza kubashimira cyane. Hama nk'uko muvuze ati byari bimeze gute, twari twatumiye abakinnyi ba Ninde kugira baze nabo bakiryohere nk'uko tubazi benshi ku maradiyo, ku mateleviziyo. Twari twifuje yuko boza hamwe tugateramira tugatorera hamwe umwigeme mw'iterambere bakaduteramisha. Aho niho bari baje bakireko n'uwitwa Munyare baradufashije cyane kuryosha ibirori. Twari dufise n'umuririmbyikazi yitwa Shani Queen nawe nyene yarahabaye aratunezereza, abantu barishima bararyoherwa. Tukagira kuko hakuru nitwigiye kure ibintu bijyanye n'akaranga, twari dufise abavuzi b'ingoma kugira batunezereze. Tukabagira n'abatamba indirimbo z'ikirundi nabo nyene twari kumwe. Tukongera tukagira kandi n'umugwi w'Imuyinga wa bamodo, sinzi ko iryo jambo baba rimenyereye abantu bose. Ego nabo nyene twari kumwe kugira batunezereze badufashe. Tukacyari tugira na live band bamwe bavuza umuziki wa live. Nabo nyene twari kumwe kugira badufashe n'icyo joro tunezereze abafana. Hama tukagira n'umu DJ cyane akunzwe ngahe Muyinga yitwa DJ B, nawe nyene kugira adufashe kunezereza. Novuga yuko cyari kirori cyanke yari evenema iryoshe cyane kuko nta warahari uyasanga bura udakunda by'abaminsi yararaba basi abo baninde cyangwa akagirike. Twari twashatse dukoranya abantu nko kandi twarabarose kuko twari dufise abantu binjiye barishe barenga 2000 murumva yuko harantu harakoraniye abantu benshi kandi hari umunezero
uvuze uti byitavye abantu bashika ku 2000 abo bantu bose
mwabarenga
mwabakiriye hehe byatanguye ryari bihera ryari kuko twumva ko abantu atari bakena gato
iki gitaramo cyacu cyatanguye isaha 10 novuga saa 9 z'umuhingamo niho twatanguye kwakira abaje abari ha abinjira hama abantu nabo cyari kubera ku hoteli yitwa Hotel Agahimbare ni hoteli cyo twayikundiye ira isare yabo ira komunikana no hanze bisigure uri hanze arabibona n'uri ndani akabibona harahantu heza hateguye neza kandi vrema abantu bose baje baranezerewe barishima turaryoherwa byari biryoshye cyane
birumvikana hariho ababishimye ariko kandi mishinga nayo nkishimana turaza kugaruka kuri bamwe bashobora kuba baragize utunenge utwo bagaya cyangwa utwo batashimye ku bintu bimwe byagiye biragenda ariko muri rusange twumva ko uko mwari mwabiteguye byari ibintu byiza cyane bishimishije kubona reka mpindukire tuganire gato na Miss nawe nyene yatowe mu bari ba bari muri iryo higanwa Miss Umulisa Chanceline nongere ndagukeze ndaguhikaze nigiki cyagutumye Chanceline winjira muri iri higanwa nk'umwigeme wo ngaha mu ntara ya Muyinga
yego murakoze kuba mumwije murakoze no kuba mumpaye aka kajyo nk'uko serikiyumviro cyane icyo cyatumye ninjira muri iryo higanwa sikini mbona inifuza igifuzo byanje yuko naronka ahantu ndabigaragariza ako kajyo rero ke twahawe na association watch event yuko boduha akajyo ko kugaragaza ibyiyumviro byacu imbere y'abantu imbere y'inzego runaka navuga tewe mahirwe sinoyitisha kudaho n'akazingiririye kuko byari bisanzwe ari n'indoto zanjye ndashimira cyane abateguye icyo kirori abateguye iyo evenema kuko baratumye bamwe tugira ngo tuvugire
uravuga yuko ari ikintu wari usanzwe ukunda wari ucyumvamwo coba ari ikintu waba warabonye kuri televiziyo waracumva mu radio wari waracumvise mu zindi ntara mu bitabo nk'umwigemo ngaha mu ntara hagati mu gihugu iby'abamisi watangiye kuvyumva ryari byakujemwo gute
nsanzwe iby'abamisi nari nsanzwe ndabyumva kumva yuko umuntu abaronse ahavugira kumva ko abaronse aho ashobora kugaragaza ubwenge bw'iwe aho bugira kugaragaza uko ibyumviro by'iwe byoba bihagaze niyo mpamvu nahisemo nanjye ati ko kino gihe nanjye ndose akajyo ndashobora kuvuga ati icyumviro cyanjye ni iki nkagira abamfasha ahubwo kugutuma cyisununura
dusubire inyuma gato Chanceline none n'umwigeme yafise imyaka ingahe wavukiye ukurira i Muyinga umaze kwiga amashuri angana gute
Chanceline umwigeme w'imyaka 18 yavukiye Muyinga akurira Muyinga yiga amashuri atangura n'ayisumbuye ayiga Muyinga nkaba ntegeje ayo mashuri yisumbuye ndindiriye kuja kuri kaminuza kuko ntegeje mu uyu mwaka w'ishuri wa 2019 2020 nkaba nizera ko naba narateye ikibazo cya leta kuko naronse 18%. Nizera yuko nshobora kuba mu badoja kuri kaminuza y'i Burundi nkaba ariyo mpamvu ndindiriye yuko batwereka abamenye nkazobona gukomeza ayo mashuri ya kaminuza
amashuri ya kaminuza nayo nashoboye kuronka ayo mahirwe yo kuja muri kaminuza y'igihugu cy'u Burundi ushaka kuzokwigayo izihe nyigisho ushaka gukurikirana iki mu buzima
cyo icyo nifuza kuza kwiga ibijyanye n'umubano kuko n'igisata n'ubundi nize ni cy'umubano n'iza assistance sociale nifuza gukomeza ibyo nyine
none mu mwanya uba utari kuriga utari mu ishure icyo Chanceline akunda kuba ari karakora ni iki
yewe yo ndi kumwe n'abandi yo ntari mu ndiga musanzwe ndakunda ndenkunanye hamwe nabandi bagenzi banje twemwe turayaga kubijyanye na kazozo tuyaga kubijyanye n'inguru tuyaga kubijyanye na no mu kibano nyene tuganira kugana ibyumviro hagati yacu.
Ababyeyi bakiriye gute aho bumvise yuko utsindiye iryo zina rya Miss Muyinga w'umwaka w'2021?
Umubyeyi wanjye byaramunezereye cyane kuko yarabona ati umwana wanjye n'imiburiburi aratanguye kadoda kiwe aratanguye kuza aragendera icyo yamye yifuza ko yoshikako nkera n'intega mbwira ati rero uraronsa aho kugira kora ibyo wamubwiye ukiri muto ko ushoboye kubikora bikore ndaguteye intege. Yego
Miss, kuri wewe duhereye ku kuntu urubanza rwagenze, wabonye ibintu byagiye biragenda neza ko bari baruteguye, byari bimeze gute?
Ibintu byagenze neza cyane yuko yari n'inshuro ya mbere. Ni ukuri iwacu event irakaramba. Ni ukuri irakaramba kuko niko byogenda kujya ari ku nshuro ya mbere, ariko barakoze uko bishoboka kose barabikora neza turashima. Uretse nyine ko intanga ivuna turizeye neza ko ubukurikira hoho bizaba bisumbirizwa.
Ikibazo ariko kizoguma kigaruka numva muri uyu mwaka wewe uzoba uri Miss w'2021 ni kimwe canke bibiri ubona wari ufise cyatumye bagutora kuba Miss cyari ikihe? Icyo twovuga ko warushije abandi bigeme cyari gike?
Mu bisanzwe twese nta n'umwe atarashoboye mu twari turi kumwe, ariko ngira ngo bivanye kwanza ndetse pane ngira ngo turabye bashoboye kunyizera kuko turabye mu ntara turimo n'umugambi jyona dufise bararabye baravuga ati uyu mugambi ni wo wokwisungwa muri ino ndaga.
Abo tubogiraho utubwira umugambi wari we washikirije?
Umugambi je banashikirije suyundi ni umugambi ujanye n'izimina w'ibyisi, umwina w'ibyisi lo materialism.
Udusigurire muri make uwo mugambi ugamije kuzofasha umwigeme gute, wawusiguye gute, umugambi ugamije iki?
Umugambi je w'ikindi ukorera ko sikindi ni uko nzoza ndigisha abigeme bagenzi banje ugwaruka rukiduga ugwaruka rugikura mu kubwira birinde mwina w'ibyinsi dukura amaboko mu muzu twikorere dushobore kuza turakora ivuye mu maboko yacu kuko natwe ntabigeme mu iterambere turakenewe yuko natwe dushobora guseruka. Turacyari inyuma cyane ariko mu gihe nk'uwatowe nka jewe ngiye kuza ndigisha ndizeye neza ntakiciranya nzokora ibishoboka byose dushobore gukangura abatarakanguka, abo bashobora kumva yuko bashobora kuba bokorerwa nabo bakwiye gukora. Nta kibuga gihari isi tugeze mu yo gukora twese tutarabye n'uruhande cyangwa n'uruhande ari umuhungu n'umukobwa twese tugaparticipa mu iterambere.
Reka mpindukire gato kuri icyo nyine tuko turavuga cerekeye uko bamwe bashobora kuba barakiriye urubanza mushinga nayo nkesha Imana. Urubanza rwagenze neza cyane, urubanza rwari ruryoshe nk'uko mwabivuze, mwararuteguye murafata umwanya murarupanga neza, ariko hariho bamwe bashobora kuba bariko baridoga muri iyi minsi bavuga yuko kumbure harabaye akarenganyo ku muminsi yatowe, bavuga ko hari abari bafise imigambi myiza iruta ya Umulisa yarafise, abari bafise n'izindi mpano kumbure z'indimi ziruta izo Umulisa yarafise. Ibyo nk'umuyobozi wishira hamwe ryateguye urubanza ubivuga kwiki?
Murakoze. Jewe nari mfise jumva nari perezida kandi aho nari nicaye mu bategetsi mugabo ivyo bikorwa byose byakora jiri, kubera twari dufite jiri iriko yiga amaproje yabigeme bari afite amakitere bagira ko nayo baraba. Je rero jiri yari ifise novuga yuko wari umugwi uri independant, jewe nakiriye ivyo jiri iprogramme kandi na je narabibona nayo nicaye aho mbonye umuhisa ukunyene ya presence yagize projet yiwe vraiment yagize neza kandi nabona iko ifite confidence yavuga nyene ivyo mbona tabgoba yifite confidence novuga yuko jewe jiri kubihari yakoze ivyo yategetswe sinovuga ngo haro batendereye oya je nakiye nyene ivyo jiri program
abariko baravuga yuko bishwa kwa byaragiye mu karenganyo batanga karorero kuwitwa Dushime Mariam umwigeme yatanze proje yiwe nziza bavuga ko umugambi we warurashe bavuga ko yaravuga indimi nyinshi ariko akaba atanashitse mu bigeme batatu ba mbere batsindiye ayo mahiganwa ico co cha Dushime Mariam cho ukivuga ku iki abajuri abari ko bara tanga manota we bovuga ko bamuhoye iki cyane bovuga ko batashimye iki
nubundi ndagaruka kuri ya nyinshi nyene ndabahaye jiri niyo yari fise ijambo rya nyuma mu bijanye no gutanga manota ego Mariamu yarazanye umugambi ana uhatitre y'icyongereza kandi wari umugambi mwiza ariko ikintu cyanyohe cya mbere abigeme bo twa dufise burya ntaramwe yatanze umugambi twumva yuko udafise ikijanye ku kijanye na rusurogo twabahaye umwigeme mu iterambere bose bazana proje y'ibintu biteza imbere byoteza imbere umwigeme ariko rero jiri maze kuhaba turekera ijambo jiri igakora twebwe yaje iduha ivuga ati umwigeme wa mbere n'uyu wa kabiri n'uyu wa gatatu n'uyu na Miss Populaire n'uyu hama twese twemera ivyo jiri koze
Chanceline igihe utsindiye iryo zina rya Miss warumvise yuko uri merita waratangaye cyane cyane byari bimeze gute aho bakuvuze yuko ubaye mu Miss bamwe kumbure ndaguhaye akarorero twavuganye bavuga yuko ushobora kuba waruzwe yuko uzohabwa iryo zina mbere yuko namahiganwa arangira mbere yuko namahiganwa aba tunenge twumvikana utuvuga ku iki wowe ubona umerita titre waronse kumbure urashima uranezerewe ibibazo nk'ivyo uvyishura gute
nankubwirisha nta nikintu kinangaza n'ubwo ikinangaje kumva no banarahawe iyo titre kuko jewe no mugihe barimo barapresenta byaratumye numva bidashoboka numva umengo ntibikunda kuko je no mugihe nari mvuye gupresenta nari mvuje umengo ndihebe ndavuga ati biranse kweri ndananiwe kuko nari umengo navuga ibintu bidashoboka naguma mbona lo public ko mamashi kinibaza ngo yakomye kuko mvuze ibitari ibyo kumbe ngira ngo nari nabikoze nk'uko bikwiye kuko nanga kukubesha mvuye gupresenta nawe umvishije ngize nyene numva niyanse amosi arakoroka ndabura ukuntu nifata ariko ndavuga ati nihiganwa haburanwa babiri ariko hagatsinda umwe burya nyene mbiha amahoro ndavuga ati niko bimeze hari umukumbuye kuba jyewe nshinzwe hari ugiye gutsinda niho nasubira ndiha amahoro ndatuza mu mutima ndavuga ati reka tugende kumva rero ibiganwa ukuntu byagenze bagiye kutumenyesha uwabaye uwa mbere niho twariteguye tumaze kwitegura turagenda turagara imbere y'abandi barahamagara Miss barahamagara deuxième dauphine barahamagara première dauphine ndavuga ati twumvirize ugiye kuduserukira bamaze guhamagara jewe narasubiye inyuma ndavuga ati ibintu nibibaho numva nyene yuko nshobora kuba uwa mbere kuko nta nibyo niyiha sinavuga ati ndashobora kuba uwa mbere jewe nari ntegereje ibitangaza by'imana ariko nyene bukebuke ndumva ndimwe ndabitahura bukebuke ariko si uko nari ndabizi si uko nari ndanabyiteze
ego mushinga nawe nkeshimana urumva ko ari ihiganwa nk'uko yabivuze ihiganwa ryabaye harabamwe abatsinze n'abatatsinze ariko kuri abo batatsinze kumbura abo bandi abantu bavuga yuko bashobora kuba bari babimerita bari babikwiye abo bandi bashobora kuba baracitse intege bavuga bati twararenganijwe canke jere ntiyakoze akazi kabo bo ijambo bashikiriza n'irihe kuko nabigeme nk'abandi nabigemwe nka Umurisa nabo nyene bafise ivyumviro ivyifuzo n'imigambi yabo bari bifuza gushirura ubashikiriza iki nk'umuyobozi w'irishira hamwe rizobandanya rikora aya mahiganwa mu myaka iri imbere
ego murakoze kubijanye n'abajya bigeme bandi peut-être hariho twaratoye wa mbere ari Miss Muhinga akaba premier dauphine deuxième dauphine na populaire aba rero na guverneri yarabasabye ko bace bakora association iyo association hama bashire imigambi yabo ari bishoboka province ize ibafashe kugira na imigambi yabo turabe ukungene twifasha mu byo dushoboye ari nacyo gituma novuga yuko ababigeme bose twaronse tugiye kuba ukite nabo tubafashe icyo dushoboye kuko nabigeme dukoresheje uno mwaka wa 2021 bisigure uyu mwaka wose tugiye kuba mahafi dukore icyo dushoboye kuko sinacyo nabwiye ngo dushoboye ngo byose ariko hari icyo dushoboye kubaserukira imbere cyane kubasabira hirya no hino kugira turabe yuko imigambi yabo ishobora gufata kubera hari abantu vraiment hariho nk'umwigeme yabaye Miss Populaire yagize umugambi wo gukora ibintu by'amakara araza aratwerekana karoyo uko kungene byokogwa uwo mugambi turashobora kuwushira imbere tukaraba ukungene petetre dushobora kudodora hirya no hino hama icyo kikogwa tukagikora ku buryo tugikoze gishobora gukiza umwe canke babiri kikabateza imbere bakaronka n'icyo bashobora kuronka mu buzima bwabo rero sino baca intege canke mvuge ngo ihiganwa ryaraheze tuzamana nabo nk'uko twamanye mu nteguro ya bino bikogwa gushika yaho tubirangiza ubu rero tugiye no kubama hafi hari icyo tuzobafasha tugiye kudodora hirya no hino kugira turabe yuko twobandanya dutera imbere nk'uko twa rise umwigeme n'iterambere
udushimwe none mu bamwe aratanze kuri abo batatu batsindiye ibibanza bitatu vya mbere twarutuhe dushimwe abo bandi bobo bandi batashoboye gutsinda nabo baba baratekerewa akantu turumva ko mwari mufise abigeme bashika kuri 9 canke 10
ego umwigeme wa mbere aronswa umuriyoni n'inusu nkuko twebye association yacu uko yabitungikanije hama uwa kabiri akaronswa ibihumbi 500 uwa gatatu akaronswa ibihumbi 300 ama Miss Populaire na wakaronka ibihumbi 100 ariko rero ikindi nacyo nuko urumugeme wese yaje n'icyo gikogwa hariho icyo twise freda kuhashima kuko kuba kumwe nawe n'ukuri byaduteye iteka hama ikindi nacyo nuko ahavuye ubwo bushimwe twe twatekanije muri iyi watch event hari ubundi bushimwe bwaje bwiyongera inyuma ibwo rero ubu turiko turacyajya no hino kugira ababwemeye babuturonse dufate nka province yaremereye umwigeme wa mbere ibihumbi 100 wa kabiri iramwemerera ibihumbi 50 wa gatatu ibihumbi 30 wa kane ibihumbi 20 hama ikindi nacyo nk'utwara Crown Royal yarambaye ati abigeme bazoronka ubushimwe muri abanzanira nanjye ndabe icyo noterera hamurazi yuko mwarumvise yuko hari ishyirahamwe ryaciye ryemerera akazi umwigeme yabaye uwa mbere rero sinovuga ngo nibyo gusa hariho n'ibindi bidozi inyuma kuko n'igikorwa nabonye abantu bose baracishimiye baravuga ati iki gikorwa ntawe utoreka kugitera iteka rero nuko n'ejo cyangwa ejo dushobora kuronka ibindi biza byiyongera ku ibyo bindi tumvuze
edusubira inyuma gato ku cyo kintu uvuze cerekeye akazi hari abantu twavuganye hari no mu minsi umwe Dauphine yavuze yuko bumvise nk'abigeme bari muri iryo higanwa yuko abo bantu bari bemereye akazi mu minsi yotsinda bari bafise mu minsi bipfuza ibyo byo bari byo navyo nyene wo bidusigurira gato ku kuntu abantu baba bari yumvira ico kintu
icyo navuga yuko ari kinyoma kuko jewe iryo shirahamwe hari hajemo umuhinde umwe mu batwara iryo shirahamwe barampamagaye wanashaka bataraza no gupresenta amaproje yabo uko twabikoze mu round zibiri kuko bariko barapresenta bane ba mbere bahegeje hake sasa z'ijoro dace zigera hacaba kakanya ko kwiginana umwaka mushasha twese turi hamwe
bisigure ko round twaciye tumaze turahagarika kugira tubanze twigenane bonane twese hamwe. Nje naciye rero umuhinde yaciye ampamagara acambwira ati Claude turanezerewe cyane n'iki gikorwa kuko ava nari nagiye kubasaba sponsor bacambwira ati Claude mudusabye sponsor umwanya wagiye ati rero kuba wagiye igihe cyo gutanga sponsor amahera ava mu Buhinde ubu ntibyo ukunda kuko mu Buhinde bamaze kujya mu mavakansi bisigure nta n'umwe yosinya ikijyanye na sponsor nyene ntambona yuko byanse bambwiye ati nacyo tuzokorana mu wundi mwaka mugabo cya ndabaha ama invitation kugira bazoze kudushyigikira n'icyo gikorwa niho rero baciye bamamagara bambwiye ati Claude nawe tutabahaye sponsor mugabo turemeye umwigeme aza kuba uwa mbere tumuhaye akazi mpaka kontra yacu mu Burundi iheze nicyo gituma avuze ati ibyo n'ibinyoma kuko jewe njyene ndakizi jeje nyene mugabo nk'uko yari atwemereye sponsor byasaba yuko tubivuga cyangwa ibyiri mu MC yitwa Amipo ndebaza mwamumuzi akora kuri Buja FM niho yari ari namuhamagaye kugira ambere mu MC ndagenda ndayimubarira ndamubwira ati tangaza kino gikorwa n'ukuri n'igikorwa kinjyoheye cyane kuko turose abantu bariko barakora ibyo bikorwa tuca tubona yuko ibyo turimo ko tubabinezererewe kandi tubona yuko bifuza kudushyigikira.
Ego murakoze cyane. Muri make igikorwa cya mbere mugiye gufasha Miss gutangura gukora ku mugambi wiwe mu bikorwa azokora mu mwaka w'2021 muzohera hehe muzotangura mu mufasha gute mu iterambere giwe?
Ego murakoze. Nkube jo turofise rendez-vous ibiri ejo nzomutwara abantu bamwemereye akazi bace bamwandika acatangura ikindi nacyo ejo guverineri yaduhaye umubonano yuko nzomushyira abigeme batowe kugira abahe ako gashimwe yongere abatekere n'impanuro ko turumva handi ngo umwigeme ngo arabu wa mbere ngo twabihereye aho nyine ariko ofensi yaransabye yuko ahubwo umwigeme cyanye abo bigeme bazotorwa ibyabo ntibihereraho ahubwo tubikore mpaka tubone resulta uno mwaka wose bagiye kudufasha mino ntara hama mvuye kwa guverner ordinary nyine bose wa Crown Royal we yampaye randevu yo kuwa gatanu ko ari hazo bafise umwanya kugira ndamushira ubigeme na washobora gutanga akazi ku premier dauphine cyangwa wa kabiri nta ubizi mujya novuga yuko ibyiza biracari imbere.
Murakoze cyane. None nk'iki gikorwa cyawe wakoze abantu babona yuko cyari cyagenze neza wateguye neza hari ikintu woba wifuza kuba warakoze ukundi kuntu canke wohanura n'izindi ntara ziriko ziraza inyuma yanyu nyuma ya Ngozi Kayanza na Gitega mubona bo ukora ko kugira ngo izimanza ibi birori bigende neza hama ntara zabona zo nyene zitera imbere wo bahanura iki?
Ego cyano bahanura nuko iki gikorwa n'igikorwa novuga yuko ari kiterambere ibaze bacigungane ahubwo barakora komite kandi komite bayishyiremo ingufu kuko n'igikorwa kidashoboye umuntu umwe aha ikindi nacyo n'igikorwa tudakwiye gukumira amarezo sosiyo aya amatv online cyanye aba bantu bafite amapaje kuri Facebook kuko n'igikorwa gisaba communication nini cyane nini gose kuko no kugira uronke abigeme biyandikisha bisaba yuko ukorera mu kijyanye na communication cyane hama tukabona yuko Burundi burya capitale ni Bujumbura kandi dutegereza gukorera cyane kuri capitale kuko usanga ariho hari population nini kandi kikogwa ntigishobora nushobora kuronka visit kitariko kiravugwa cyane ari nacyo gituma jewe narakoze ikintu novuga yuko cyamfashije cyane nakoreye cyane Bujumbura kugira ndakimenyekanishe kugira bamenye igikorwa turiko turategura imuyinga hama rero cyangaruka imuyinga naho ndakora icyo nakwitwa road show kibaza novuga yuko ari kutimenyekanisha mu ntara dutembereza amabafe tukivuga yeme kabisa niba bikora uko nabo nyene bizogenda neza nkuko natwe byagenze neza.
Dukosoye gato urubuze capitale y'igihugu ndakeka washatse kuvuga capitale economique capitale y'ubutunzi umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nayo nyine bakwiye kuyigendera kuyimenyekanisha mu gikorwa cyabo naho kiba kiri hagati mu gihugu uko birumvikana ko Gitega ariyo kapitale
y'igihugu politique
ego ndabashimiye cyane rwose mushinga ntahe Claude Nkeshimana umuyobozi w'ishyirahamwe Iwacu event yateguye Miss Muyinga ndagushimiye nawe Miss Muyinga Umurisa Chanceline watahukanye umudari w'umwigeme wa mbere mu ntara ya Muyinga ndabashimiye mwese kukanya muhaye radijwi rya Amerika
ego murakoze nami kandi twabasaba yuko nigiye muzodukemerera turahari tuyaga n'ukuri
mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi mwateramanye natwe muri kino